Oba yoki wagato guwasa ichenda wafashkwe harimo mperabasi yohani w'imyaka 73 n'indongonzi y'urwego rw'amakominane Nyarusange gishubi makebuko na Itaba yose yo mu ntara ya Gitega. Yindi ndongonzi moyoki bagwasa yafashwe ni Simbajije Silveri arongo yaboyoki bagwasa muri komine ya Nyarusange n'umwigisha wo kwishuri shingiro ya Nkondo muri komine Nyarusange. Ferdinando Misigaro arongo yaboyoki bagwasa urwego rw'intara ya Gitega yabwijwe ijya mere kuko abone ifatwa ryawo banywanyi bagwasa. Ferdinando Misigaro
twibinkindongozi y'umugambwe nta n'isigiro twobye hataragatoteza nta n'isigiro twobye kutuburabuza nkuko vyamye nico gituma re tusaba yuko bareke tuburabuza bareke turarundi twese turarundi nk'abandi dukore igihugu nk'abandi tugiteze imbere mugabo nihabe nyagupfana nyagukira bitwaje ibinabiriya baje imbere butungane kuko twebwe nta nkozi iki bidushigikira twebwe ufashwe nibaje imbere butungane bakubaze badahengamye wera were hanyuma ma uri nkozi y'ikibi ufatwe uhanwe bikirije amategeko.
Ferdinando Misigaro arashitse asaba bajeje intwaro
babigira babiona kuko n'ukugira ngo badutoteze baturabuze nkuko banyu batubuza gukora bigumuko kandi atanu n'umuntu nta murundi n'umwe twebwe twononera twebwe bajeje intwaro twofata yuko batohengama ko tsari tuzi yuko muvyo bajejwe ari gutwara ya bose mugabo mugiye atanguye kugira ivyo cyatubona ko badatwara ya bose. Icyo tubasaba rero ni nta nyagupfa nta nyagukira abarundi bafate kumwe inkozi kibihanwe uwera yere umuntu ari ntungane aje mu bandi barundi atunganirizwe agira amateka barundi barundi bose.
Naho kubayoboke bagatogwasa Ferdinando Misigaragira ati
muri gino gihe kitoroshe twe dusaba abarundi bose cyane cyane abanywanyi bacu gutekereza kiba twagwe n'agashavu barondi barindire iyo bija tamata gume dusemerera mugabo nyifata ya mikuturanga yo kwitonda dubutungane igumi turanga njewe ndibaza yuko nta vuri dahita bibe ngombwa izo bazogira zose byose bizohera igihugu n'ici wacu tuzogikora kandi zokiba mu mahoro byanka byakunda.
Ferdinando Nkurikiye musanire wa komine Nyarusange aremeza ko hari abafashwe akamenyesha ko bafashe kumvuza amatoza y'urufugu witwa Bukobero Yakobo yishateye grenade muhiriwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishiriwa 24 kuno kwezi ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije
ni komini na udufita mu gihugu n'abantu bari migambi itandukanye ariko umuntu aguye mu ikosa cyangwa yikekwe ntibaca bashobora kuvuga yuko ngo uwo muntu ngo ari umuyefuperi kuko umuyefuperi ni umuntu nk'abandi ni nk'uko umuporona cyangwa umusenideefudide cyangwa undi w'umugambi wundi n'abarundi gusa kandi ni nk'uko umuntu yakoze ikosa badaca bashobora kwitwaza imigambi n'amatohoza amukorera ko nta no kuvuga ngo kumenya ubwoko avamwo cyangwa kumenya umugambi avamwo uwo muntu wese yihetswe yuko yaba ari muri izo nkozi z'ikibizi zagandaguye inzirakarengane uwo muntu wese arafasha akajya akagirwa ko amatohoza.
Abamaze gufatwa muri iyo dosiye bose hamwe ni 12 muri abo icenda n'abayoboke bagatogwasa bandi batatu bari mugambwe CNDD-FDD harimo Imbonerakure izwi ku izina rya Kizimana Gerardo Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.